Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Ndabaye mwiriwe cyangwa mwaramutse aho hose mudukurikira muherereye turi ku munsi wa gatanu igenekezo rya 27 rusama 2022 ndabaye ikaze muri ano makuru mu Kirundi yaragenze amagati kakawe amakuru tugira duhere ku ngingo nkuru zikurikira imyaka ibaye itanu batarengutse imbere y'intahe abo n'abasirikare 21 bafunzwe mu idosiye y'igitero cabaye mu ikambi yo ku mukoni mu ntara ya Muyinga mwishyirahamwe akati Burundi rikingira agateka ka muntu bavuga ko inzego z'ubutunganye zihaye intumbero yo gutoteza abantu bafunzwe mu madosiye afataniye isano na politike murakurikira umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi Leta niyo ifite uruhara mu itembagara ry'ishyirahamwe ryayo rijejwe gutuma tumana ko makuru na tel uko niko bivugwa n'abakozi b'iryo shyirahamwe rigeza aho umwasa ashaka mu rwandiko baherutse gushyira habona berekana ko mu mwaka w'2009 ariho leta yafata ingingo zatumye iyo sosiyete ija mu mayira abiri ibiri muri urwo rwandiko murabikurikirana muri ano makuru bamwe bavyita kamaramaza kungeneye komine ya Muyinga iriko ikora isekeza ryo gutoza ikori ry'agataka ku mugwa mukuru w'iyo ntara amakuru ava mu batozwa ikori avuga ko abakozi ba komine bafata bugwati umwana w'imfura cyangwa umukozi wo mu nzu iyo babuze nyenurugo ido nido ni murano makuru subiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
harakajagari ikariko kibonekeza mwisekeza ryo gutoza ikori ry'agataka ririko rikogwa n'abakozi ba komine Muyinga ku mugwa mukuru w'iyo ntara akajagari kavugwa aho bafata umwana akuze cyangwa umukozi wo mu nzu mu gihe badasanze serugo cyangwa umukenyezi w'umuhira bagaca birirwa bayerereza abo baba bafashe iyo ngendo ikaba inegugwa na bamwe muri abo batanga kori ido nido na Pierre Gahungu
iryo sekeza ryo kwegeranya ikori ry'agataka riraba cyane cyane abatashoboye kubahiriza ikiringo gitegekanijwe n'amategeko nacho kikaba kirangirana n'ukwezi kwa ntwarante nk'uko amakuru ava muri iyo komine ya Muyinga abivuga icyo gikorwa kimaze indwi gitanguye kirangwa niho nyangwa ry'amategeko ririko rikogwa n'abakozi ba komine Muyinga bari muri iryo sekeza kenshi bakaba baba bahagarikiwe n'umupolisi ku rugo rutarariha iryo kori batahasanze serugo canke umukenyezi wiwe baca bagenda batwaye umwana akuze canke umukozi wo mu nzu aho ngo ni mu ntumbero yo gushira ingufu kuri serugo ngo bikunde ko ariha iryo kori nkuko bamwe mu batanga kori babimenyesha bagatako bakanegura iyo nyifato yabo batoza kori abo bakozi ba komine bagakore ivyo bahagarikiwe n'umupolisi ajeje gutera igitsure abo baba bashaka kugenda batwaye bamwe mu batanga kori batangazwa n'iyo nyifato mu gihe umutanga kori atarishe ku gihe acibwa ihadabu ritegekanijwe n'amategeko abatanga kori bagasaba musitanteri wa komine Muyinga gutegeka abo batoza kori kudasubira kudurumbanya abakozi canke abandi basanze mu mihana baba bagiyemwo gutoza iryo kori ry'agataka radio inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone musitanteri wa komine Muyinga ngo agire ico bivuze ko
urakoze Pierre Gahungu impungenge ni nyinshi mu bavyeyi bafise abana b'imicuko mu ntara ya Ngozi batinya ko abana babo bazohava bagwara indwara zo gufungura nabi kuvaho ubutegetsi bufashe ingingo yo kubuza abanyagihugu kunywa amata y'inka mu ntumbero yo kubakingira ingaruka z'indwara y'isuna yafashe inka n'imene haraheza amezi abiri arenga basaba abajejwe kugenzura amagara y'ibitungwa kugira ibishoboka byose kugira ngo ivyo bitungwa bivugwe inkuru ya Josine Kadzi
Haraheze ikiringo kirenga amezi abiri hibonekeje ingwara ifata ibitungwa inka hamwe n'impene mu ntara ya Ngozi mu ntumbero y'ugukingira abanyagihugu abategetsi bo muri iyo ntara barafashe ingingo yo kubuza abanyagihugu kwihereza ibintu byose bituruka kuri ivyo bitungwa naho rero iyo ngingo yafashwe ku neza y'abanyagihugu inkurikizi zozo ntizibura abavyeyi bafise abana cane cane bakiri bato bavuga ko abana babo baza kwishwa n'umwumwa bavuga ko bashobora kugwara indwara zifatiye ku gufungura nabi nka kwashiyoruko umwe muri abo banyagihugu aravuga makenga afise
anke ngiyoze gye asaba tatronka
Nenu wa wauje kutuzo kwa nyuma. Nyuma so kwa dandaz. Awa na watu wa kikuchwa nungu. Tuwa watuwa hendesha yuma. Aya matu. Hatu kwa mutuwa kaa hii. Tana tuwa hii uwi. Ayu. Awa na watu kikuchwa nungu mwa. Hama takishuoneka. Eka kwa hitu ito wicha. Awa na watu. Tuwa gowe nukuli na mayowea.
Basaba bajejwe igisata cy'ubworozi kwihutira kurondera imiti bakavura ibyo bitungwa ahandi ho inkurikizi zizokora ko ari we wese na cane cane ko iyo ngwara yatandukiriye izindi ntara.
Basaba rero ubuyobozi bw'injeje ritwa kubwo turondera imiti kugira ngo ibyo bitungwa byacu byoye gupfa. Ahandi abarundi bapfa cyane cyane rero na bujyanye mva ko no muzindi hari iyo ngwara yatanguye.
Uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye priva bari kujyayo arongoye ubuvuzi bw'ibitungwa mu ntara ya Ngozi kugira ngo atubwire uko byifasha muri kino gihe nikiriko kirakogwa mu ntumbero yo gukingira ibitungwa tukaba tutashoboye kumuronka.
Urakenuye nawe Josine Kazi. Kugabanya igitigiri cy'abakenyezi bitabimana bari ko bari baruka ni kimwe mu byo ubushikiranganze bw'amagara y'abantu bwiyemeje byamenyeshejwe n'umunyamabanga na yengayezwa muri ubwo bushikiranganze. Yararamutse atanguza kuri wa gatanu bikorwa by'umunsi mpuzamakungu wahariwe abanonosoye ibyo gufasha ababyeyi kwibaruka byabereye mu nyubakwa z'ishure ry'ubuvuzi INSP. Icigwa cyagizwe mu 2017 cerekana ko bakenyezi amajana 334 ku bakenyezi 1000 bafuye bariko baribaruka. Kugira ico gitigiri kigabanuke hakenewe ko ababafasha kwibaruka bokongerezwa nkuko bivugwa na Jean Baptiste Nzoriro nkanevye umunyamabanga na yegayezwa mu bushikiranganze bw'amagara y'abantu.
Shira hamwe mpuzamakungu OMS ritegekanya ko hoba hariho umusaje fame umwe kubene igihugu bashika 5,000 ariko turavye abo dufise mu gihugu ubu dusanga ari umusaje fame umwe kubene igihugu bashika 50,000. Biraboneka rero yuko hakiriho gutera intambwe kugira ngo abo banonose ngo mwuga nabo bashobore kongerezwa kugira ngo mu mavuriro atandukanye yose habe hariyo umusaje fame gushika mbere mu mavuriro mato mato ajya twita ama centre de sante naho nyene hategurwa ko hotegereza kuba hariyo n'imiburiburi wize uwo mwuga umwe. Turavye ba enquete democratique de sante yarerekanye ko yariyo muri 2017 ariko arategurwa iyindi mu gihugu ko abakenyezi bitaba imana bagiye kwibaruka usanga bashika ku 334 dufatiye kubibarutse bashika 100,000. Intumbero rero dufise mu gihugu nuko gushika umwaka w'2030 ico gitigiri coba caramanutse gushika 140 gusa. Ni umwitwarariko ukomeye wa leta kuko buri mwaka leta iratanga abakozi mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kwangiza ruhanyanganda sida kugira ngo bagende bongereze abo tuba dusanzwe dufise kugira ngo turabe ko ca gitigiri kikiri gito cyongerekanye kwizere yuko ku iryo hangiro tuzoshikira.
Mwomenya ku munsi wariwe abakenyezi babakirizi usanzwe uhimbazwa itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu. Imyidoga ni myinshi mu babyeyi barerere ku ishure shingiro rya Ecofo Mutakura biga mu mwaka w'icyenda. Abo bana bagera ku 105 bamaze hafi indwi yose batiga biturutse ku mafaranga 1,000. Umuyobozi w'iryo shuri ariko atangisha ababyeyi avuga ko arayo gutegura igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri. Ababyeyi bakaba baranze kuyatanga bakavuga ko arayo uyu muyobozi ashaka kunyuruza. N'inkuru ya Beni Akserakana.
Amakuru y'uruganda rwa Radio Inzamba rukura muri bamwe mu bavyeyi barereye kuri Ecofo Mutakura hatumenyesha ko abana biga mu mwaka w'icenda kuri iryo shure batiga biturutse ku ngingo umuyobozi w'iryo shure yafashe yo gutoza amafaranga 1,000 yagenewe gukora ibibazo by'igice cya gatatu cy'umwaka. Aba bavyeyi bakaba bavuga ko batumva na gato ico tuma batanga ayo mahera kuko atabibazo by'igice cya gatatu abana babo bazokora kuko hazokorwa ikibazo cya leta. Abo bavyeyi bakabona ko ayo mafaranga arayo uyo muyobozi ashaka kwirira basaba nyabona ko iyo ngingo yo yihagarika.
Nambere kindi gishasha nuko yanyari menyeye yimenyeye mu makwedi ari tuhi abana mwuchi ya tatu yenga ukuli kufumu takul mwela tenga na hizi hundi juhumbi mwuchi kilavu chikisira na tatu mwuchi yenda kilava kilavu chikisira na tatu mwuchi yenda kwa ni kongo unasionare chikilavu kilava mwela tanga imaiza mwa kweze na toje acha tisha kwezo wali kwaja uwe iwa wabijei uwe kile tulimu wabari wabarenji wakabu la wana wala gara ni chisa kwa kanze uwe wabana batu na kwa wabarewa kini dufise kanzi nubu suwa kwa kwa hali kilavu chikisira na tatu mwuchi yenda kisira na tatu akuba kongo uwe
wabijei wakavuka ku abana babo bariko wahomba vizishi chane kuko atani mnye menyelezo bariko warakora yoku itegurila icho kiwazo chare
Uwelo alana mazikali, ezo, hizi, imezo, ya yuma, ilo yuma, ilo yuma, ilo yuma, kumine, ya yuma gila, mama kwezo jihono wa tatanzi. Habana watu, hago, yana manato vwazi ya uwa mutiri, shilavu cha kono, azungi shilavu shumo chendo, wazo ya kurayo kilizili menyelezo. Nimeweza kama sora, mkumira wa tatanzi chukihundi. Tuwalizi, mtu tawalizi, mwezi, ama juya na shakakwe, mtu shikizi, mtu mshiangaji, tuwalizi.
Uruganda kwa radio Inzamba, kwa hama gai kuri telefone, Jean Paul Bigirimana, umuyobozi w'ishure shingiro rya Mutakura, kugira atange umuco kuri iyo myidogo y'ababyeyi barereye kuri iryo shure ariko ntiyitavye telefone yiwe ngendanwa.
Inzamba
amakuru tuyabandanyirize mu bijanye n'intwaro ibereye ingingo zibiri zafashwe na leta hamwe n'abari barongoye ishyirahamwe Onateri mu mwaka w'2009 iya mbere ikaba yari iyugururira mu ishyirahamwe Onateri abandi banyamitahe bazana imitahe yabo ya kabiri ikaba ari ibuza Onateri kudasubira gukora igikorwa na kimwe kijyanye n'ibyo kwiteza imbere ibyo bita investissement mu Gifaransa izo ngingo zibiri nzo zatumye iryo shyirahamwe rya leta rigera aho rigeze uyu munsi ivyo tukabisanga mu rwandika abakozi ba Onateri banditse bavuga ko byose byabaye basemerera kuko kuva icyo gihe Onateri yari yejeje gushigwa mu mayira abiri na leta ubwayo inkuru twateguriwe na Jose Nimenya.
Muri uwo rwandiko abakozi b'ishyirahamwe Onateri bavuga ko kuva mu mpera z'umwaka w'2009 leta yafashe ingingo yo kugururira imiryango abagwizatunga bose bashaka gushyira imitahe yabo muri Onateri ibyo bita liberalisation mu Gifaransa. Icyo gihe nyine wararongoye iryo shyirahamwe rya leta Salvatore Imana yaciye avuga ko mu kurindira abandi bazana imitahe uhoshingwa umugwi wo kwerekana neza agaciro k'ishyirahamwe maze ahagarika ibikorwa byo guteza imbere iryo shyirahamwe ibyo bita investissement mu Gifaransa. Abakozi ba Onateri bavuga ko icyo gihe abazana imitahe batigeze baza ishyirahamwe ntiryasubiye gukora kuko ibikorwa byo kuriteza imbere byari byahagaritswe. Bakavuga ko uko gushigwa mu mayira abiri ari byo nyamukuru byatumye iryo shyirahamwe rihomba
guhera mu 2009 twifise umutahe w'ibiri ari by'igirongo ibiri buguruye abashyirahamwe umutahe ntibabibandanya ugabo ivyuko batubujije ko dusaho ivyo dukora ko tugeshe tugura ko tugira investise bayindi Onateri we ibihije kubihirwa nkaho kimugongo iba igiye mu mayira abiri. Icyakoze ni uko iyo leta yere yari ishyirahamwe yafashe ishyirahamwe ryayo ikaguriza mayira abiri abanyamitahe ntibinjiye ngo niryo tegeko ry'uko tutosubira kugura ibikoresho byose bikirapfa. Ayo haho nyine rero iyo shyirahamwe ryagumye rimanuka gushaho mu mwaka
ikindi bavuga kiri mu byatumye iryo shyirahamwe rya leta rihomba harimwo itangwa ry'amasoko atabaye higanwa. Urwandiko rw'abakozi ba Onateri rurerekana kandi ko Onateri yahombejwe kandi no gushyira imitahe mu mashyirahamwe amwamwe bitizwe neza kuko hari n'ubu ishyirahamwe ritaravuka ryari ryashyizwemo amafaranga angana ibihumbi 600 by'amadolari y'amanyamerika. Iryo naryo ni EABS East African Backhaul System.
Ayo haho rero Onateri yagenda imanuka gushikaho uyu munsi tugeze ku ishifwa d'affaire y'imiliyoni 5 tukaba tugeze ku ideni imiliyari 17 harimo imiliyari 8 ziheraniwe abakozi. Hagize naho tutaronka umushahara nk'ubu tuvugana uyu mwaka wose tutaronka ikintu cyitwa umushahara. Hariho imyaka ishika 5 amahera badukata yose ari amadiri twariye ari amahera twibikira mu mashyirahamwe ari amahera tubarungikara ngo batwishurire aho twafashe ideda ari mituweli ari resese ayo mahera menshi cyane rwose adashika iyajya turamaze imyaka ishika 5 duhembwa umushahara udakwiye.
Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira uko abakozi ba Onateri babona ingene iryo shyirahamwe ryoshobora kunagurwa.
mugisata cy'intwari bere inyene imifuko y'isukari renga 50 niyo yafashwe mu gisagara ca Rumonge kuri wa gatanu ivyo bibaye mu gihe hari amaze imitsi avuga ko hari amanyanga yibonekeza mu itangwa ry'iryo sukari muri iyo ntara abanyagihugu bagasaba ko batunganirizwa mu guhabwa isukari hatabayemwo akamwana wa mama ido nido na Vanessa Muhiteka
amakuru uva ngo mu ntara ya Rumonge avuga ko isukari imwe yafatiwe mu isoko nkuru iyindi ifatirwa mu mihana y'abadandaza kuri uwo wa gatatu hari kwatangwa isukari muri iyo ntara abanyagihugu bari batonze ku mirongo bakaba batanguye kugira amakenga bamaze kubona abitwa ko ari abajejwe gutanga iyo sukari hari abo bariko barayiha ariko batagiyo igiye kuri uwo wa kane abanyagihugu bakaba batahanye agashavu kubona isukari ibaca mu maso ibayironswe mu Rumonge amakuru avayo avuga ko abajejwe gutanga isukari bayinyigiza yindi gahabwa abategetsi bamwe bamwe basanzwe bakora urudandazwa rwayo abanyagihugu basaba kuronswa isukari ariko batazimbwe kuko bugarijwe n'ubukene budasanzwe basaba kandi ko abategetsi bakora urwo rudandazwa buhanwa kuko aribo batuma izimba gusumba kuri iyo myidogo y'abanyagihugu aho mu Rumonge Radio Inzamba ntitushobora kuronka kuri telefone consulatore Nitunga buramateri w'intara ya Rumonge
Imyaka itanu iraheza urubanza rw'abasirikare 21 bahagaritswe inyuma y'igitero cabaye mu ikambi ry'abasirikare ya Mukoni mu ntara ya Muyinga rutaburanijwe mu ntara y'Icese bivugwa n'umushingwamanza Jean-Claude Niburumunsi arongoye igisata c'amategeko muri Akati Burundi mu itangazo ryasohotse kuri wa gatanu iryo shyirahamwe riharanira agateka kazina muntu ririyamiriza iho nyangwa ry'amategeko ryagiye riraranga urwo rubanza kuva abo basirikare bagifatwa Jean-Claude Niburumunsi abona ko ubutungane bw'u Burundi bwafashe intumbero yo gushaka gutoteza abanyororo bafungiwe ibyaha bifitanye isano na politiki kurikira
muri urwo rubanza turavuga yuko abo banyororo bagifatwa bakorewe ihohoterwa ridasanzwe barikorerwa n'uwararongoye ibiro bijejwe iperereza mu ntara ya Muyinga Utajerani Ndayisenga abasindikariza ubuzima babagirira ko amatohoza batabanje kubaha uburenganzira bw'uko boronka ubafasha kugira imanza zabo zibe zikurikije amategeko ashatse kuvuga umushingwamanza ashobora kubafasha hanyuma mbere baja n'imbere y'umushikirizamanza naho nyine bigenda uko babima ubwo burenganzira bw'uko bagira ubafasha aha tukavuga mbere y'uko banagenda bamwe badashobora no gutambuka bicaye hasi bacumbagira abandi badashobora no guhagarara bagenda babateruye ariko umushikirizamanza ntiyagira icyo abivuga ko mbere agaca akoresha na bya vyegeranyo byakozwe mu iperereza bariko barabasinzikariza ubuzima hanyuma mbere ngo rubanza ruca buja muri sentare muri zimwe bita imanza zikibiriraho nahone babumviriza bamerewe nabi magara yabo yifashe nabi kuko batashobora guhagarara bari bakubiswe bari bacumitaguwe ibintu mbere babatwaye n'ahantu mu mashyamba bakabereka imitwe y'abantu bamaze kwica ni ukuvuga bagiye kuburana imitima yabo yabapfuyemwo uretse n'iryo hohoterwa bari bamaze kugirirwa bijyanye no kubakubita no kubacumita ibintu urubanza rero ruracika ruja muri senare isubiramo imanza ya Ngozi naho nyene turaja kuvuga kwa runi nyene rwari rwaciwe babashyira urubanza rwo gufunga imyaka 30 nabwo nyene baragunguruza barashika muri senare na inyota aho basaba gusambuza urwo rubanza twebwe rero tukabona yuko urwo rubanza rwagereranywa mwayo mahinyo yose cyane cyane rero rushike muri senare na inyota rwashyizwe mu 2018 ubu turi mu 2022 ni ukuvuga rumaze y'imyaka ine ni mu gisata cya gasamburamanza senare na inyota atakira ruvuga ko ni ukuvuga yuko zategerezwa kwihuta cyane ku buryo uravye amategeko avuga yuko mu minsi 45 urubanza ruba rwaheze kuva ku ntango gushika ku mpera twebwe rero tugasaba leta y'u Burundi cyane cyane ubusikirangane bw'ubutungane bwari butejwe kubahiriza amategeko uko yanditse ko kwisubira ko bagabwira ayo masentare bakabwira abashikiriza manza kugira ngo bakore akazi kabo byihuta kugira ngo be n'izo manza zikurikizwe uko amategeko aba yabitegekanije
ni kuri iyi nkuru ijanye n'agateka kazina muntu duce dusozera kwa ayo makuru mwakoze kuba mwadukteze yomi Josephine Jones Muzimana ndabasezeye ndabifuriza amahoro iwanyu mwese naho ubutaha.